Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi Ijwi rya Amerika kuri mikro muri kumwe na Aloise Bigirimana kaze mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose. Twumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM ijana zine bice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice icyenda no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Amakuru kandi igipolisi cyaronse akavuga yuko abo bantu baba bakorana n'umuntu w'inkozi y'ikibi yahoze akorera hajya nyine mu byabyo by'imigumuko, ariko yavuye afatwa uno munsi ari mu gasho hari igitega.
Kuko kumva umuntu wiwawe warutse ko ari mu nama ibintu nk'ibyo wanye bya association, twumva ko umenga ntibyari bikenewe yuko barinda kuvuga ngo bariko baramenya meme harimo n'umuntu mukuru w'ibarabara.
Abo bari Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi avuga ku bantu bafashwe n'igipolisi, wundi nawe yari umwigeme avuga ko afise uwiwe muri abo bafashwe. Muri Ethiopia hatangujwe ikigandaro cy'iminsi itatu ku bantu bafuye ejo ku munsi w'Imana. Abantu 10 bahitanywe na bombe mu gihugu cya Iraq. Andi makuru n'igihuhusi kivanze n'imvura kibandanya kubangamira ibihugu vya Jamaica na Haiti. Amakuru yo kuri uyu mugoroba tuyahere mu makuru avugwa irya nino kwisi. Igihugu cha Ethiopia chatanguje kuri uyu munsi wa mbere ikigandaro cy'iminsi itatu ku bantu 52 biciwe mu misunikano mu birori barimwo by'idini, ni nyuma yaho igipolisi kibatereyemwo ivyuka bikoroza amosozi. Ibyo byashikirijwe n'ikinyamakuru cha leta ya Ethiopia. Abanyagihugu bo mu bwoko bw'aba Oroma bari bakoraniye ku munsi w'Imana mu gisagara cha Bishoftu ni hafi y'umurwa mukuru Addis Abeba. Ibintu byagiye kuyangara inyuma yaho igipolisi gitanguriye kubasukamwo ivyuka bikoroza amosozi. Ubutegetsi bwo muri iyo ntara bwatangaje ko abantu 52 aribo bafuye mu misunikano bariko barondera ingene bahunga ivyo vyuka. Abategetsi ba Maroc turacari muri Afrika batangaje kuri uyu wa mbere ko igipolisi cyahagaritse abagore 10 bagirizwa kuba mu muhari wa leta ya Kiisilamu, kandi bakagirizwa kuba bariko barategura ibitero by'ubwihevyi muri ico gihugu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri ico gihugu cha Maroc amesha ko abo bagore bose bagerageje kugira baronke ibirwanisho by'ubumara bari gukoresha mu kugaba ibitero by'ubwihevyi, bakaba kandi bari batumbereye gutera ibibanza bikomeye by'igihugu. Ishirahamwe mpuzamakunguni riragabisha ko ubuzima bw'ibihumbi amajana bw'impunzi zihunga intambara n'ubwicanyi bushobora kubangamirwa kubw'urwanko bagirirwa mu bihugu bahungiramo. Raporo y'uyu mwaka iheruka gusorwa na HCR yerekana ko ibitigiri by'impunzi zahunze ibihugu canke izahungiye mu bihugu hagati zirenga miliyoni 65. Umukuru wa HCR Filippo Grandi amesha ko gushika ubu impunzi zibandanya zihunga mu gihugu cha Siria. Abandanya amesha ko uburenganzira bwo kuronka ubuhungiro mu bindi bihugu buriko buraburizwamwo n'urwanko hamwe n'amajambo ashikirizwa n'abanyepolitike bitwaza impungenge z'umutekano hamwe n'iterabwoba. Nayo umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yabwiye intumwa ziri mu nama ya ONU ko ahangayikishijwe n'intambara ataho zihagaze ziriko zirabera mu bice bitandukanye vy'isi. Abantu bashika 10 bahitanywe n'amabombe yatewe mu duce tubiri tugwiriyemwo abayisilamu mu bwoko bw'abashiite ku murwa mukuru Baghdad wa Iraq kuri uyu munsi wa mbere. Ayo makuru atangazwa n'abategetsi bajejwe umutekano hamwe nawo mu vy'amagara y'abantu muri ico gihugu ca Iraq. Ibombe ya mbere yagabwe ku isoko iri mu micungararo yahitwa Amil ni mu manuko bwa Baghdad ihitana abantu bashika batandatu yongera ikomeretsa abarenga 16. Yindi bombe igira kabiri yaturikiye hafi igituro c'amatagisi n'amabisi yunguruza abantu ihitana bashika babiri ikomeretsa abandi bashika 11. Gushika ubu nta muhari n'umwe uriyitirira ivyo bitero. Amakuru avugwa irya nino kwisi radio nijwi irya Amerika. Igihuhusi kivanye n'imvura ciswe Matthew kiriko kigana ibihugu vya Jamaica na Haiti. Umuyaga ushobora kubomora amazu ugaca intsinga zitwara umuyaga nkuba kandi ico gihuhusi gishobora kuvamwo n'imvura ishobora gutera imyuzuri ikabomora imisozi n'uturere. Abahinga mu vyigendereza y'ibihe bavuga ko ari cyo gihuhusi gikomeye kibaye haraheze imyaka ya baba 10. Ico gihuhusi kivanze imvura bavuga ko kigenda ibirometero 230 ku isaha. Igihuhusi bavuga ko kirengana igihugu ca Jamaica kuri uyu munsi wa mbere hanyuma gitumbere mu gihugu ca Haiti mu nyuma kibandanye mu gihugu ca Cuba. Abo bahinga bavuga kandi ko gishobora kuzonashikira igice cy'ubuseruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru muri Turukiya naho Leta ya Turukiya imesha ko yongereje ikiringo igihugu carimwo cibihe bidasanzwe igihugu cinjiyemwo kuva habaye gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kw'indwi uyu mwaka hari tariki 15. Icegera cy'umushikiranganji wa mbere wa Turukiya Numan Kurtulmusi yatangaje ko ico kiringo kigiye kongerezwa ayandi mezi 3 guhera ku itariki 19 z'uku kwezi kw'icumi. Iyo ngingo iyamirijwe n'umugambwe CHP uzimbere mu itavuga ubumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu cya Turukiya. Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ni programa radio yacu tukayibashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook muturonka kuri adresse radio yacu mwijambo rimwe site yacu ya internet ni www.radioyacu.com. Dutandukire amakuru avugwa mu biyaga bigari mu Burundi. Abantu 10 bo muri quartier ya Mutakura niyo bafungiwe mu biro vy'iperereza bafashwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Inkuru tuyishikirizwa na Eloge Wirikaneza ari Bujumbura mu Burundi.
Abafashwe bose n'abagabo bafashwe n'igipolisi kiri kumwe n'igisirikare hamwe n'umwe mu bakuru ba quartier ya Mutakura bafatiwe mu kibanza kimwe kiri ku ibarabara ry'icyenda muri iyo quartier. Uwo mugabo yari ruhande aho inzego z'umutekano zafata abo bantu. Yemeza ko abajejwe umutekano baje bagana icyo kibanza barimo cyonyene
ari mu gihe cy'isamo yibura abanyabasoda baciye hepfo y'urupangu badari beshi biruka ashaka zibiriye korotire yose barinjira byabaye imbirane ntabyo namenye namugize gushya mu nasokanye abantu babatwara gusa kuba agenda mu bane nagumye nicaho nyene ntacyo wambajije. Aba polisi baje mu nyuma y'abasoda chef de quartier nawe acashika mu nyuma y'abapolisi gusa hari umusoda umwe yatwaje ati none muri itabye inama toye cyane bavuga ati intererano ntimushaka kuyitanga bishotse bivana n'ingero batanga intererano twebwe ruguru hari ukuntu azi intererano y'amashuri cyangwa y'ibindi bikorwa bya leta tuvuga ati mugumaho rero turabajyana n'ahandi turumva mushaka guterera abagwanya manzi mayo rero tubona batwaye abatwe baratureka.
igipolisi kibagiriza ko bariko bategura guhungabanya umutekano. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi,
bariko baragira inama ifite intumbero yo guhungabanya umutekano. Bo bariko baranavugana mbere n'ibintu byo kwegeranya bifungurwa byo guhereza abahungabanije umutekano. Amakuru kandi igipolisi cyaronse akavuga yuko abo bantu babakorana n'umuntu inkozi y'ikibi yahoze akorera hajya nyine muri bya bihe by'imigumuko, ariko yavuye afatwa uno munsi ari mu gasho hari igitega.
Bamwe mu babanyi baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko abo bantu bahagaritswe bari mu nama y'ishyirahamwe ryaba ku ibarabara ry'icyenda rya Mutakura. Abafashwe batanguye inama bwije kubera imvura nyinshi yari yagorobeje igwa ku mugwa mukuru wa Bujumbura, nk'uko byemezwa n'uwo mwigeme.
Bari bazi ko inama ishobora gutangura kenzeredi, ariko kubera imvura inama yagiye gutangura mu madisete. Bari mu nama ya asosiasiyo y'abagabo bari ngaha kuri iri barabara ry'icyenda yari isanzwe ihari. Mu nyuma tutatwumva umudamu wo ngaho ku iyo nzu nyene aza kutubwira yuko hariho abasoda binjiye mu rupangu. Maze kubitubwira twari ngaha mu nzu nk'abana bahari ntitwakurikiranye byinshi. Hariho umuntu twari kumwe ngaha ndamuherekeza asohotse. Sitse ku irembo ngaho nca mbona umusoda cambwira ko tutari kuri gusohoka tucya turasubira mu rupangu turinjiye. Haheze umwanya mutoyi niho twumvise natwe binjiye baciye mu muryango uduhuza ngahanga muri uno rupangu. Abasoda n'abapolisi batari bake batubwira ko hariho abantu bababwiye yuko hariho abantu bari mu nzu iwacu, hariho inzu iri inyuma hariya. Ndababwira ko iyo nzu atamuntu ayibamo ari jena nayiyugariye ngo nyugurura ndabe ngo sanze hariyo umuntu muraja nta kibazo sha ndamugururi. Twarinjiranye twinjiranye n'umupolisi umwe n'umusoda umwe turinjirana aramurika mu mashambure yose nta kintu na kimwe yasanze.
Imiryango yabo yatweretse impapuro z'ibyo shyirahamwe n'amazina y'abarigize. Iyo miryango ivuga ko izo mpapuro yanazeretse mbere n'abariko bakora amatohoza, ariko ibyo ntibinyura igipolisi.
Ijambo kugira ngo ribe ribayeho byemewe n'amategeko, hari urupapuro rutangwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu. Ubwo bushikiranganji aribwo bujeje kwemerera ayo mashyirahamwe. Nibaza ariko ubwo bakweretse atarigo, bisigura rero yuko ubwo urutigera rwerekana yuko iryo shyirahamwe ribayeho byisunze amategeko. Ikindi kigira kabiri n'ubwo baba bari mu ishyirahamwe, amashyirahamwe arafise kumwe na tunganya ibikorwa byayo, kandi amanama nk'ayo n'imiburiburi abajejwe intwaro baho ahantu aba bayazi. Ibyo byose rero nta na kimwe cyakurikijwe. Noneho bagiye gufatwa ari uko igipolisi kironsa amakuru avuga neza ibyo barimo, ibyo byo guhungabanya umutekano ari nabyo bariko barabazwako.
Abafisa babo bafashwe nk'umwigeme basaba ko barekurwa.
Twebwe ubwacu twarababaye cyane kuko kumva umuntu w'iwawe warutse ko ari mu nama ibintu nk'ibyo wanye bya association, twumva ko umenga ntibyari bikenewe yuko barinda kuvuga ngo bariko baramenya. Meme harimo n'umuntu mukuru w'ibarabara yarimwo nga mu bintu nk'ibyo wanye, twumva yuko bari gushobora guca baza badutonera abantu babatwara uko nyene batatubwiye byinshi atanisiguro baduhaye. Gusaba ko boturekurira abacu atabyishi birinze gusaba.
Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko abashaka guhungabanya umutekano basigaye binyegeza nyuma y'amanama asanzwe, ariko avuga ko iperereza ryabimenyekera.
Abantu bagize iminsi bafatwa na cacane na ruriya rwego nyene babigira nk'uko nyene barafise ukuntu, kubera kuko bazi yuko bashobora gufatwa basigaye binyegeza inyuma y'ibikorwa by'amashirahamwe abasanzwe babahurikiyemo canke gutegura imanza bimwe bavuga ngo ni amakomite yaba iby'ubugeni canke ibindi, bakagenda mbere bashaka bafise n'izo mpapuro z'urubanza umugwi wose bawuhaye n'ico uzokora, ugasanga ku meza n'izo bafise ariko ntibaba ariko barazira abakozi ivyo bariko barakora, bariko bagakora ivyo vyiwabo vyo manama yugomba guhungabanya umutekano. Hagira umuntu mushasha atari muri bo batazi ahashika bagaca bazingura za mpapuro bagaca batangura kubazanya umwe wese ahageje ibikorwa, kandi atari ivyo na bamwe mu bari kumwe na basirikare bejo bundi nabo nyene bagize bacafatwa bakubwira ko bari muri ivyo bikorwa bakakwerekana impapuro. Umuntu rero yobabwira yuko aho babukaranga abandi nabo bari munsi y'urujo.
Inyuma y'ijoro bamaze bafungiwe mu gasho ka zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura, mu gatondo ho kuri uyu wa mbere bajanywe gufungirwa mu iperereza. Mu bafashwe harimo umumenyesha makuru kuri radio y'ishengero rya Katolika Radio Maria. Salvatore Nahimana yamenyerewe muri karitsiye ya Mutakura, mbere abenshi bari bamuzi ku izina ry'iradiyo akorera kuko ari naryo bakunda kumuhamagara. Eroje Urika Neza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Inama nshinga amategeko y'u Rwanda itangaza ko umwe mu bakozi bayo yitavye Imana mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere. Senateri Jean de Dieu Muco yahitanywe n'impanuka mu ngoro y'inama nshinga amategeko igihe yariko ajya ku kazi. Inkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda.
Urupfu rwa Jean de Dieu Muco wari umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ahagana mu masaha atatu ko yazize impanuka itunguranye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ajya ku kazi. N'urupfu rwemejwe n'inteko ishinga amategeko. Bwana Bernard Makuza akuriye inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena.
Nibyo koko muri iki gitondo honorable Muco mugenzi wacu nk'umusenateri yaje ku kazi nk'uko yari asanzwe aza, yaje yitwaye mu modoka ye nk'ibisanzwe, ageze hano kuri Sena azamuka agana mu biro bye ariko mu gihe yarari kuri etage ya gatatu agomba kuba yanyereye ku mabaraza noneho yitura hasi ako kanya hari umukozi waruri hafi mu biro abyumvise agiye kureba asanga yaguye hasi agerageza kumwegura amagara n'abandi ngo bamufashe duhise tumujyana kwa muganga byihutirwa ubwanjye nahise telefona kuri Faisal usanga badutegereje ariko abaganga bakoze ibishoboka byose basanga mu by'ukuri byarangiye yashizemo umwuka
ufatiye kubigwa abandi bategetsi bari kuvuga kuri senateri Mucyo byumvikana nta shiti ku Rwanda rubuza umukozi w'ingirakamaro
Mucyo ni umuntu usanzwe uzwiho ko ari umunyamurava ni umukozi witanga ni umunyepolitike wo mu rwego rwo hejuru wagaragaje ubwitange n'ubushobozi mu mirimo itandukanye yashinzwe haba muri komisiyo yo kurwanya genocide yaba ari procureur yaba ari ministre w'ubutabera yaba n'ubu ngubu yari senateri n'umuntu utaburaga ku kazi n'umuntu wakoraga imirimo yose yo muri komisiyo cyangwa se imirimo yo kujya gusura abaturage cyangwa se mu nteko rusange ku buryo rero n'umuntu buri gihe wibakwe witabira umurimo kandi agakora ku buryo umurimo wo gukora yishimye agashaka nuko nabandi mu murimo bishima bakora mbega n'ubwuzu bakunze umurimo wabo icyo ni ikintu rwose nabonaga kiranga Mucyo mu bwitange ukwiye kubera urugero abantu benshi
Senateri Mucyo apfuye afite imyaka 55 yavukiye Nyanza mu ntara y'Amajyepfo Senateri Mucyo yize kugeza ku kiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters uyu wari intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yinjiye igisirikare mu 1994 aho yaje no gushingwa iby'amategeko n'ubutegetsi muri ministeri y'ingabo MINADEF mu mpine Mu 1999 Senateri Mucyo yabaye ministri w'ubutabera kugeza mu mwaka w'2003 icyarimwe ari n'umusirikare yaretse igisirikare ku ipeti rya kapiteni kuva mu mwaka w'2003-2006 Senateri Mucyo yagizwe umushinjacyaha mukuru wa Repubulika uyu mugabo kandi yamamaye cyane muri 2007-2008 ubwo yari ayoboye komisiyo yakoze raporo ku ruhare abafaransa bakekwaho muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 akirangiza izo nshingano Senateri Mucyo yayoboye komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG kugeza muri 2015 wari nawo mwaka yaviriye kuri uwo mwanya yerekeza mu nteko ishinga amategeko ku busenateri Senateri Mucyo asize umugore n'abana bane umukobwa n'abahungu batatu igihe cyo kumushyingura mu cyubahiro ntikiramenyekana ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
turacari mu Rwanda aho kuri uyu munsi wa mbere isi yahimbaje umunsi wahariwe uburaro umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yasabye leta z'ibihugu gukemura ikibazo kiriho cyo kuronsa uburaro ababa mu bisagara bito bito ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo yatangaje kwiriko irakorana n'abashoramari mu gukemura ikibazo cy'amacumbi ibindi kuri inkuru tubishikirizwa na Asumta Kaboyi mu Rwanda
Ikigo gishinzwe imiturire mu Rwanda kiravuga ko mu myaka itatu iri imbere kizaba cyarubatse nibura amazu aciriritse agera ku 140 ubushakashatsi bwakozwe n'umujyi wa Kigali mu myaka ya 2012 bwagaragazaga ko amazu aciriritse ari ay'abantu bahembwa hagati y'ibihumbi 60 kugeza ku 300 ikigo gishinzwe imiturire kivuga ko cyifashishije abashoramari gahunda yo gutuza abatishoboye mu mujyi wa Kigali ishobora kugerwaho Engineer Didier Sagashya niwe muyobozi w'iki kigo gishinzwe imiturire mu Rwanda
ubureta yashyizeho ari amabwiriza ya ministeri w'intebe yemerera umushoramari uje kubaka amazu aciriritse ko tumufasha ko mu bikorwa remezo imihanda amashanyarazi amazi imiyoboro y'amazi n'ibindi bijyana n'ibikorwa remezo urumva ko leta ifite umurongo wo kuvuga ngo ubwo muri uno minsi nta mafaranga leta yari yabona yo guhita itangiza ibikorwa byo kubaka ariko abashoramari baza ikabaha amafaranga yo kugira ngo ibyo bikorwa remezo bijyemo kugira ngo igiciro cy'amazu kigabanuke
kubona icumbi rijyana n'ubushobozi bw'umuntu biracyari ikibazo ku isi yose biturutse cyane cyane ku bantu bagenda bimukira mu mujyi ari benshi umuryango w'abibumbye uremeza ko kimwe cya kane cy'abatuye ibice byitwa ko ari umujyi bagikomeje kwibera mu mazu adashobotse mu Rwanda naho abantu batuye muri ubu buryo buzwi nko mu manegeka bakomeje guhangayikishwa n'ubuzima babayeho iyi mvura iguye baba bazi ko itabasiga bitewe n'uko hari abigihitana nibyo bavuga nyine ijwi rya Amerika bumvikanishije
baraza gute bakavuga kuvuga ati utuye mu manegeka ntabwo twemeye kuturahanga aha nta muntu zaho yerekize nta nuzavuga ati bizagenda gute
nuko uzakareba iki bambase kinzu bakandikaho kibazo nuko umuntu abatuye ari kavukire yawo urahavukiye urahasaziye uzajyashye
ikibazo kimiturire idahwitse ntikigaragara mu migi gusa kuko nabatuye icyaro hari bamwe mu baturage bigaragara ko batuye ahantu hadafatika aba baturage nabo mu kareka kayonza mu ntara y'Iburasirazuba nabo bavuga ko kubona aho batura heza ari ikibazo
nutwo mpinze tuntunga nukuri na 20 sinayabona
nta munsi y'urugo ntaho mpinga ni ikibanza intambwe z'ikibanza gusa
turya twacu y'icuro
hagati ariko hari nabemeza ko kugira ngo umujyi wa Kigali ugira amacumbi ahendukiye abawutuyemo atari ibintu byoroshye ku mpamvu zitangwa zirimo kuba ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi bigihenze
ikindi kintu kimwe gikomeye tugomba no kwitaho ni ikintu cyerekeranye n'inguzanyo amabanki atanga inguzanyo igiciro cy'inguzanyo kirahenze wishyura amafaranga 17.19% ku ijana ku nguzanyo baguhaye ari amafaranga rero ahenze kuko kugira ngo umuntu abashe kubona icumbi riciriritse agomba no kugira inguzanyo iciriritse icyo rero turimo turaganira n'inzego za leta zifite mu nshingano zazo ibyerekeranye n'imari kugira ngo turebe ni gute ikibazo cyerekeranye n'inguzanyo zihenze cyangwa ziri hejuru n'inyungu iri hejuru cyabonerwa igisubizo urumva rero tugomba gukora ku buryo ibikoresho by'ubwubatsi bigabanuka kugira ngo umuntu byibuze abone inzu iri hagati ya 1,000,000 kugeza kuri 20,000,000.
Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka 2012 n'umujyi wa Kigali ku bakenera amacumbi bwagaragaje ko hakenewe 118,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda mu gushaka imari mu bwubatsi bw'amazu agenewe abakene. Kugeza ubu uko iminsi ishira niko kwiyongera kw'abagana ibice by'imijyi ku isi nabo bakomeza kuba benshi bakurikiye cyane cyane amahirwe aba mu mujyi ataba mu bindi bice by'icyaro. Umuryango w'abibumbira uravuga ko byibura 1,000,000,000 y'amacumbi ikenewe kugira ngo mwaka 2050 kugira ngo abagane ibice by'imijyi bangana na 50,000,000 ku mwaka bazabonerwaho kuba badateje ikibazo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere. Ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku maradiyo yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Umunyamakuru hano muri studio turi kumwe abanze twibwire
yego mwiriwe neza Etienne
wiriwe neza
Diane Nahazwe
urakomeye cyane
ego
ikaze kandi ku ijwi rya Amerika iki kiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda kuki
ni kiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nkuko mwabyumvise hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye tuzohandetse ni jamba fasoni kugwaruka azaba ari kiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose
ni wanyu mu ntara none se abakunzi barajwe rya Amerika hari uruhare mubitezeho
uruhare rwabo ni runini hari ukuzora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazabafise mu ntara no mu makambi atandukanye hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi impunza barundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda uruhara rwabo ni kuzokwakira amenyesha makuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo
ni radio yanyu iwanyu mu ntara kandi ni ikiganiro cyanyu nkuko mubyumvise ahanini tuzabaha urubuga tuzabaha ijambo mutugezeho ibyo mwifuza twifuza ko ubwanyu mwagira ijambo rirambuye muri iki kiganiro umunsi ku wundi mbibutse ni ku wa mbere kugera
kuva igihe cy'isaha indwi kugera igihe cy'isaha indwi n'iminota 30
ku wa mbere kugera ku wa gatanu kandi kuba twandikira mbibutse adresse yacu mwakoresha email ni radio yacu @gmail.com ikiganiro kizaherwa na Diane nini nahazwe
murakoze
nange ndabashimiye kandi nta handi ni ku Ijwi rya Amerika
Radio ya Amerika amakuru yacu arabandanya mu Burundi abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri bagizwa hanini n'abagendesha amakinga bagize imyerekano imbere y'ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya ibujumbura bari barongowe n'umusore yitwa Jean-Luc Ndikumwe nayo ari nawe yari yatanguje mu ndwi iheze indi myerekano imbere y'ibiro vyawo ni bijejwe agateka kazi na muntu ni inkuru dushikirizwa na Eloge Wirikaneza
Nukurikirana turabandanya kugira bwa mbere ho twerekana umwabaro nkuko twame tubivuga wari cyaremenhanya kiraporo yiswe uko ari yabahinga ifatiye ku banyepolitike b'ibinyoma bashira inyungu imbere tuje kugira ubunaho ahaye imbere y'umwe bwa Buraya kugira tuyamirize icya komisiyo y'ugutohoza kubera nayo nyene turabona ko ifise ico novuga nti ni agenda itaboneka ishobora gukoregwamo tukanasaba na leta y'u Burundi tukanasaba inama nshingamateka yuko yodufasha ikaraba kuko iyo komisiyo d'enquête ishobora gukorera ku binyoma hanyuma ikadushira no mu ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha
ariko jarike naho uvuga ko ari ibinyoma nko mu byo bavuga bavuga bati tuboza gutoza ku mabi yakozwe nk'abantu banyurujwe mbere n'igipolisi cyavuze ko hari abapolisi bagera 9 kuva mu mwaka 2015 banyurujwe none izo ntumva ko harimo ukuri boza kuraba abo bantu bagatohoza
reka twebwe ntitwayiyamiriza mu isanzwe balance kutwumviriza kugira tutange umuco turabisaba kenshi kenshi kugira tutange umuco tubere kukuri nyabuna kuko bavuga bati harimo ihonyabwoko cy'abatutsi ihonyabwoko ngaha mu Burundi abarundi babanye mu butandukane rero turabona icyo shaka icyo gituma batashatse kutwumviriza nk'abarundi kugira tubahe umuco cyo ituma natwe tubikeka yuko bashobora gukorera ku binyoma nk'uko bamye babikorera hariho ubutungane bw'igihugu ukozi ikosa arahanwa akabaho itohoza ukozi icaha akafatwa akagirizwa hanyuma akamucira urubanza none rero twebwe ntiharageraho tuvuga tuti sentare z'u Burundi harageze nyabuna aho haza sentare mpuzamakungu zitarananirwa twebwe icyo ni kinyoma ari ugenda murabe mu maparike murabe mu masentare atandukanye abantu baracibwa imanza nicyo ituma tuvuga tuti iyo sentare mpuzamakungu ntije ngo ije guca imanza zananiranye ije kugira nyabuna yobetse itemu icire imanza abategetsi twitoreye b'igihugu
ari umuntu ejo yakwishyuye nabonye ku buhinga bwa none ku rubuga rwa Twitter arakubwira ati ahubwo urarabujije neve niho uzokumvikana none ntubona ko uzohava uruha uzohetura hano hose yakorera umuzungu mu Burundi
ohe ati ntituruha twebwe twari ni ukuvuga ukuri kuvuga ukuri barakumviriza abandi bakakucuragiza murabona yuko abantu baranyotewe abantu barashonje mugabo bari barinanata bakaza kuko nicaye ku Burundi ntituzokwira ahari umuzungu hose twe tuzofikiraho turi tuje imbere y'umwe bwa Buraya kugira tubabwire uko kuri hama bagashaka yuko tubabwire ukuri twebwe tuzogenda nta gifashe tuzogenda tubivuge
hari abantu bavuga ati yandika ariko akoreshwa n'ubutegetsi bamuha ubushobozi bati mbe nibyo yandika tubabyiyandikira
ivyo nibibaza yuko mbe bayipimye gute mwiyumviye kugira bamenye yuko je ntuvyandika bayipimye gute je navyandika hama bavuga ko nkoreshwa mbe twe ni ka gasuzuguru kaba abanyepolitike bagira bati atari je bashoboye nta wundi ashoboye turafise ubwenge bukwiye twarize kandi turafise uburenganzira bwo kuvuga ukuri bw'ibiriko biraba mu Burundi icyo oye niremenhanya n'ibintu abantu batokwama bagira atari cyo ndabivuze nta wundi yobivuga nibaza igihe cararenganye
byari kandi baza kuri umuntu yemera namba atari banga uri mu idiniriye
cewe ndi umukristo umukatolika
nk'umukristo niyo uryamye urumva mu mutima wawe akubwiye ati je ndi mukuri
yego cyane rwose nemera Imana imwe rutende yego cyane
Tizeje ya America mukanya turasozira ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije igihugu cha Ethiopia cyatanguje kuri umunsi wa mbere ikigandaro cy'imisi itatu ku bantu 52 biciwe mu misunikano mu birori by'idini inyuma yaho igipolisi kibateremmo ivyuka bikorera amosozi ni ku munsi w'Imana Abategetsi ba Maroc batangaza ko kuri uyu munsi wa mbere igipolisi cyahagaritse abagore 10 bagirizwa kuba mu muhari wa leta ya Kiisilamu kandi bagirizwa kuba bariko barategura ibitero by'ubwihebyi muri ico gihugu. Naho muri Iraq abantu bashika 10 bahitanywe n'amabombe yatewe mu duce tubiri tugwiriyemo abayisilamu mu bwoko bw'abashite ku murwa mukuru Baghdad muri Iraq kuri uyu munsi wa mbere naho igihuhusi kivanye n'imvura citwa Matthew kiriko kirabica bigacika muri Jamaica na Haiti cutize juri y'America mwakoze kukurikirana ibiganiro byacu twari kumwe na Inosa Kimenyi yadufashije gutunganya ibiganiro kuri mikro mwari kumwe na Aloise Bigirimana turabifurije umugoro wa mwiza ibiganiro bica ku juri y'America birabandanye Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.